Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni Thomas Kamirindi muri kumwe mwiriwe nanone amakuru. Ijwi rya Amerika mudukurikire ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu.com mumbabarire wazitatu.radioyacu.com mujye no kuri Facebook VOA Radio yacu, mudukurikira kandi no ku maradiyo kuri FM 104.3 mu Rwanda na FM 94.9 95.2 mu Burundi.
Kuva mu mwaka 2015 gushika muri uyu mwaka 2017 abantu bashika 314 baratwawe nk'inyagano mu bihugu by'Abarabu nka Oman, Arabia Saudi, Kuwait, Liban n'ahandi.
Uyu ni Prime Barubukeye, umuyobozi w'ishyirahamwe ONLCT Où est ton frère mu Burundi. Amakuru kandi n'ibiganiro by'Abarundi muri Tanzania. Nkuko rero maze kubibabwira, ibiganiro bihuza Abarundi birakomeje arusha muri Tanzania kandi biratera imbere. Amatsinda yose yashyikirije umuhuza ibyegeranyo byabo, bose baremera amatora yo mu 2020 kuwa mbere, bose bazahurira hamwe bwa mbere mu nama amaso mu yandi. Pierre Claver niyo nkuru nibyo atubwira.
Ku munsi ugira gatandatu w'ibiganiro bihuza Abarundi niho imigwi yose yashikirize ibyegeranyo, ibiro by'umuhuza n'ibyegeranyo birimwo ivyiyumviro vyabo vyose, intandaro y'amatati ya politike yadutse mu mwaka w'2015 hamwe n'umuti yotoregwa. Urwanda rurimwo leta n'umugambo uri ku butegetsi bifuza ko umuhuza yoreka abo banyepolitike b'Abarundi akaba aribo bishirira hamwe ivyiyumviro vyabo. Aho ugo Rwanda wifuza ko inama ya bose yo ku munsi wa mbere yocirongogwa na Edward Ndowimana umuhuza w'imbere mu gihugu. Kubwabo Ombudsman yoca afashanya muri ico gikorwa na Musenyeri Juste Nzoyisaba yararongoye umugwi w'ibiganiro vyabereye hagati mu gihugu c'u Burundi. Ivyo abatavuga rumwe na leta ntibabikozwa, bavyamirira kure, bagiriza Edward Ndowimana ko ariwe yasambuye imigambwe, ko ari mu mugambwe uri ku butegetsi kandi ko atari umuhuza mwiza. Juste Nzoyisaba nawe bamwinovye ngo kuko yarongoye ibiganiro bihengamye bitatumiwemwo impande zose. Ugo Rwanda nyene rw'abatavuga rumwe na leta ntigwa nk'amatora y'umwaka w'2020 gusa bavuga ko jaho uburyo bwumvikanywe ko na bose bwo kuyategura. Uretse leta y'ubumwe bagira ko banasaba ko ayo matora yotegurwa n'ishyamwe mpuzamakungu ONU, basigura ko ateguwe na ONU hatobamwo ubusuma. Bavuga ko muri ico gihe amatora yoba mu bwigenge, mu mwumvikano hamwe no mu midegemvyo. Urwanda rw'ubutegetsi nabwo hari ivyo rutaremera neza nka leta y'ubumwe, ariko amakuru ava muri bamwe muri bo avuga ko iyo leta y'ubumwe ishobora kwemegwa ariko hagajamwo abitavye ibiganiro gusa kandi bazotera umukono ku masezerano azoshikwako. Umwe mu barongoye imigambwe iri ku ruhande rwa leta yabwijwe rya Amerika ko iyo leta ishobora kujaho itazokwitwa iy'ubumwe. Basigura ko leta ihari irongowe n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ariyo leta y'ubumwe bw'Abarundi, kuko yabonetse biciye mu matora yabaye ku mugaragaro kandi yemewe n'amategeko. Kuri wa gatandatu kandi abari mu biganiro yarusha banyuranije ivyegeranyo bashize habona ivy'uruhande rwa leta, umugambo uri ku butegetsi hamwe n'imigambwe bari kumwe vyahawe abatavuga rumwe na leta kugira ngo babice hirya no hino. Ivyakozwe nabo batavuga rumwe na leta navyo vyahawe uruhande rwa leta. No mu mashirahamwe yigenga ni nkuko ivyakozwe na Olicom, Parseme n'abaserukiye abakenyezi vyahawe uruhande rurimwo Urunani PSK Burundi, amashengero n'abandi bari kumwe. Iyo migwi ifise igikorwa co kwegeranya ivyo bahuriza ko n'ivyo badahuriza ko. Ivyo badahuriza ko n'ivyo bizoca biharigwa mu nama ya bose. Iyo nama ya bose niyo kubica hirya no hino bari kumwe amaso mu yandi, itegekanijwe kuba ku munsi wa mbere w'indwiza atagihindutse. Abo banyepolitiki bavuga ko bazoba bamaze guhuriza ku bantu babiri bavuye muri bo bazofasha umuhuza kurongora iyo nama ya bose. Pierre Clavier niyo nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Clavier, urakoze komeza rero gukurikirana iyo nama. Nk'uko bisanzwe buri mwaka itariki ya kabiri y'ukwezi kwa 12 ni umunsi mpuzamahanga wo kurandura ubucakara. Mu Burundi, ishyirahamwe ONLCT Organisation nationale contre la criminalité transfrontalière, Où est ton frère? Ryishinze kurwanya ubunyagano uvuga ko abarundi barenga ibihumbi bitatu barimo n'abana bagurishijwe mu bihugu by'Abarabu kuva mu bihumbi 2015. Fidelite yishatse yaduteguriye inkuru.
Igurishwe ry'abantu rikiri kinyegezwa mu gihugu cy'u Burundi kuva mu 2015 gushika muri umwaka wa 2017 abarundi 314 baramaze kugurishwa mu bihugu by'Abarabu nkuko amatohoza yakozwe na UNLCT Où ton frère abishikiriza prime mbarubukeye ni warongo iryo shirahamwe yishinze kugwanya ubunyagano
kuva mu mwaka wa 2015 gushika muri uyu mwaka wa 2017 abantu bashika 314 baratwawe nk'inyagano mu bihugu by'Abarabu nka Oman, Arabia Saudi, Kuwait, Libani n'ahandi ni kuvuga abantu 1673 mu mwaka wa 2015 abantu 824 mu mwaka wa 2016 abantu barenga 517 muri uyu mwaka wa 2017 gushika muri kwezi kwa munyonyo turangije
naho bagurishijwe bagera ku bihumbi abatahukanwa bacari imparugwa nkuko vyemangwa na UNLCT Où ton frère mu kiganiro bahaye amenyesha makuru kuri wa gatanu
va dutanguye kurera ku iki kibazo bamaze gutahukana abanyagano bashika 43 gushika no munsi
hagata muri abarundi bajanywe kugurishwa mu mahanga harimo n'abatarakuze imyaka 18 muri bo naho nyine gitigira cy'abataha kiracari gito ivyo bigashikirizwa na Soje Paye ishira mu gitaho ineza y'abana David Ninganza numuvugizi wajyo
twebwe abo tuzi bamaze gutaha barashika indwi tagushikuza birimwo umurindi w'ukugaruka ntibihanitse si gikorwa gihambaye cyane kigaragara kuko mu bana benshi bari hanze twategerezwa kuronka n'imiburiburi abana 50 bataha ku kwezi
ikibaje nuko no batahukanwa mu gihugu baba yasinzikaye prime mbarubukeye
nk'akaro twubaha hari uwo twatahukanye mu mwaka wa 2016 mu kwezi kwa 11 tariki 24 tumukuye muri Oman avuka mu ntara ya Rumonge komine Bugarama yaje atavuka yaje ari paralize kubera amabi yakoreye mu cyugo cha Oman ajije no gushushashuzwa ku nguvu abamushurashuza banyo ibiyarura mutwe azarera atakira umuntu
ariko rero naho biruko nta bitigira inyezi naze yamaze gutahukanwa bihari byongeye byanagoye kumenya naho batahukanywe bari n'ajyari bashitse hari abazanwa n'amashirahamwe atandukanye canke abikora kuba bafise kuboko kugera kure maze bakafasha gutahukana abana babo none ko bamwe muri abo batahukanwa haba harimwo abaza basinzikaye ku mubiri canke barahamutse biyo bashite mu gihugu bakirwa gute mbega hoho baba bavugwa canke hari n'abashika kagaca kaba akamizwe n'ingoma twagerageje kubaza mu bigo vyakaruhariwe mu gihugu haba mu kuvura ihamuka canke mu gukurikirana abahuye n'abafatiye ku bitsina aho twabahije hose ho mu kigo kivura abagendana ubumuga bwo mu mutwe aho benshi bita kwa Rojanti incu twaronse nuko baduhakaniye ko be nabo bantu bava mu bigo vy'Abarabu atanumwe bararonka bitura twabahije kandi mu kigo seruka cakaruhariwe mu vyo gukurikirana abahuye n'abafatiye ku bitsina ariko naho nyene bamwe bakora muri ico kigo baduhakaniye ko nabo nyene batarabona bena wabigeme bahuye n'amabi afatiye ku bitsina mu bihugu by'Abarabu kuba hariho ikintu kimeze ngifungu kuri abantu batahukanwa bavuye mu bihugu by'Abarabu David Ninganza arongoye Soje Paye kubwiwe ati biva kukugene ikoko cyo kubatahukana kidatunganijwe neza
batashe bategerezwa gushikira ahantu hazwi na leta ahantu hazwi n'amashirahamwe ari gakorera muri ico gikorwa hakaca haba coordination kuko nabaje harabamenyekana harabatamenyekana hanyuma bagaca baraba umumwe wese ibibazo afise mbega arafise ingwara yakuyeyo ni ingwara zo mu mutwe yoja kwa Rojani yoja muri centre seruka ikindi kigira kabiri umuryango wiwe uriteguye kumwakira kugira ngo ico twita suivi accompagnement bikatworohera ni naho bishoboka gutora umuti w'ibibazo by'aba bana bacu batwawe nk'inyagano hanze
abo barundi baja kugirwa abaja mu bihugu by'Abarabu bamwe muri bo bagenda bava mu gihugu bafise impapuro z'inzira zizwi n'amategeko kandi bagasha mu nzira zizwi mu mwaka wa 2016 mu mezi y'ukwezi kwa gatandatu igipolisi cyarafashe bamwe bagirizwa gukora hotelazo rw'abantu bakora n'amashirahamwe mu karere ka Afurika y'ubuseruko ndetse n'ayo makungu mu bihugu by'Abarabu mu bafashwe hariko umukenyezi w'umunyakenya hamwe n'abarongoye ishirahamwe Inter Contact Services ikaba cyagezwe gukora hotelazo rw'abantu Ibujumbura Murundi Fidelite ishatse juri Amerika
Fidelite urakoze reka Jean Bosco Ndarurinze akwakire Jean Bosco Ndarurinze yakurikiranye umunsi mpuzamahanga wo kurwanya sida wabaye ejo hagati aho ngaho ariko mbibutse ko umunsi mpuzamahanga wo kurandura ubucakara washyizweho n'inama rusange y'umuryango w'abibumbye kuitariki ya kabiri yukwa 12 mu mwaka w'1949. Ejo rero ho hari umunsi mpuzamahanga wo kurwanya sida wo washyizweho n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ku itariki ya mbere yukwa 12 mu 1988. Mu Burundi ku rwego rw'igihugu uwo munsi wahimbarijwe mu ntara ya Kirundo muri komine Bugabira. Ibirori byahagarikiwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza. Umunyamakuru wacu rero Jean Bosco Ndarurinze nawe yarahari.
Ibirori byo guhimbaza umunsi wahariwe kugwanya ikizaro nyanganda sida byabereye ku kibuga cya Ruhehe ku mugwa mukuru wa komine Bugabira. Uwo munsi ushitse mu gihe ibisata bitandukanye biri mu rugamba rwo kugwanya umugera wa sida mu Burundi byishimira ko vyateye intambwe. Uwa mbere akenguruka ni Abdul Karim Ben Wahab, umuyobozi wa Onisida mu Burundi.
En 2015, il y a eu 290 nouvelles infections chez les enfants.
Agira ati mu mwaka w'2015 abana 290 baranduye. Muri ico gihe nyene ubwandu bwa sida bwaragabanutse ku rugero rwa 84% hagati y'2009 n'2015. Mukamenya ko ababyeyi 9/10 bagendana umugera wa sida bakingira abana bibungenze mu nda. Muri ivyo biharuro nyene abana bandura umugera ku bavyeyi babo harimo no mu maberebere bavuye ku bice 3% bajya ku bice 7%. Turashobora kwemeza tudakekereza ko Burundi bugeze ku rugero rushimishije rwa 90% jana muri wa mugambi wo gukingira abana bibungenzwe. Abdul Karim ashimira Uburundi ko bwafashe ya mbere kugira bushike kwihangira umpuzamakungu rigamije gusezerera umugera wa sida biciye ku mugambi bise 93. Umushikiranganji w'amagara y'abantu no kugwanya kiza ruho nyanganda sida muganga Josiane Nije imbere yashimye kongera gusigura neza uwo mugambi.
90% ya mbere ivuga ko
muganga Josiane Nije imbere avuga ko hakozwe bitari bike kugira intambwe ishimishije iboneke. Naho biruko abona ko urugamba rubandanya abibona kumwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza yarahagarariye ibirori by'uno munsi.
Kubw'ibyo amakungu yose yarahagurutse arungura nani kugira ngo ashire hamwe inguvu ahagarike uwo mwasi.
Anne Casper aserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe nyene arabona ko ibigikenewe ari vyinshi. Mu ijambo yashikirije mu rurimi rw'Ikirundi uwo mufasoni yavuze ko umugambi wo kugwanya sida w'umukuru w'igihugu aserukira mu Burundi ubandanye.
Ishigikiwe na Banya Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika inserukira muri iki gihugu zatanguje umugambi wa perezida wa gufasha bihutirwa mu kurwanya sida bita PEPFAR wabaye itanguriro ryo gukingira no kuvura sida ku isi yose.
Ahari ko harabera ibirori amashyirahamwe ABUBEF ryitaho kubaho neza kw'imiryango n'ishyirahamwe INSS ryitaho abagendana umugera wa ryariko rirapima ababishaka. Inyifato itabereye y'abaniga babo muri kahise yatumye abatamakazi bitabira cyane ico gikorwa. Mu Kirundo mu raruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Mwumvirizi gikino intamenwa gutegurirwa na studio y'Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi.
Ubura ngo ngire nti ko ni inkoko zica zisubira ku kasi.
Eh. Mwo mukubuje ngo fashe.
Eee! Bwara, kumbe na uza wabiyutu.
Eee! Ambele na kutekera. Eee! Nuko na habiti za uwi kumukuzi kwa wasanzu na kuhuye.
None ngomu ni kino gitondo uite zimbe hongu gire nika mwana. Subira mugitandu uri igamira.
Ekweta. Ati nge ambe.
Eee!
Akuna. Ahuba mkira ni bahari jomura.
Eee!
Davikoro hakirikare.
Ewe kwara nawe.
Yeah,
yeah. Mbiriza ndakubwira.
Yego.
Ibyo gukora birahari.
Mm-hmm.
Ariko banza urindire shushu tuko kuryo banza tamire.
Mm.
Erega mwana burya hakora munda.
Okay.
Yego no
kuri. Kana bandanye cyane ariko mukurindira.
Yego sha.
Eh.
Mm. Hewe.
Mhm.
Kabo ndi warutunye ku gitabo. Wakabaye uzi gusoma.
Eh, yo. No bangana gusha ntazi gusoma.
None ugo rutabo rungana amahero gose urarusoma uruheze gantuze
aha
cyenda ruzaniye ngiye nabona
ini bible neno la mungu
utabesha ninjiri gagwa none uruye ni ninyabaki have some tura ngo ne
new
Ndakubwira ubwo bwenge bwawe si ubwo kujya mikanga ha muhira. Nuko kurondera ishuri usubire kwiga no kuri.
Kweli?
Yego no
kuri. Ngoba mukoze.
Mbe basha ndabigenze gute none kuri natashure mbona ryo gusabira.
Kwagerageza. Gerageza. Aho cyo bari hose no genda. Jenjeri ishuri gusa.
Mbe basha. Reka nzoje kugusabira ku ishuri riri hano ryiga ko basengeza nabanje basha.
Eh, oba naho nyene.
Kandi sha. Eh, si hagufi mwana. Mugabe cyo ndahakundira ngo barigisha neza rero sha.
Kweli?
Wabona bajidinge ndabakunda.
Eh.
Ngo nta nirindi shire wo barangira ko ngo bemere.
Uransabira ho nyene.
Yego.
Ndi mbona guharonka.
Reka nzoje kumufasa nari hanarongo uyu mukuru w'umutumba. Ntazoburi cyafasha.
Oh, byo banyizyo.
Mugabe gagwara. Amashure yo baragoye.
Ngusa.
Nugusenga.
Nugusenga.
Ehe nukuri ya bidon hama fonde kizifis. Ehe wa shenda iduga na guti. Ife. Wa ife.
Ehe
kene katiwa.
Daja wa na ife kukumu nyonga anga na awu.
Sha tugenda wano wata wabenshi. Masana zio kumonga wabata wako wabishika hii. Bingo tugende sha kutu.
Gura mnanuka jindi. Dabu sangayo.
Uti.
Kandi sange wa mvome.
Ego kweli ndakuvome. Ega kwa unisi endumu woyi wawo.
Oya si ibu.
Changa yo tugende. Kai na unu musu benyoku tukwari bido. Hakuzu yine tagazi.
Jewe.
Ataru konaho.
Ibido jewe. Bika uniri kwa ndi ibu nani kweli. Mwari ndowo. Kani singena mwini.
Ataru kususubi hayo. Razum.
Eka sha.
Razi kwa yuwa maono na mazi misi yosi.
Bika kumbu.
Kumbu wa imuri ibu. Tuse kwa nuku isinda ziumba. Ibu. Ibyo usize maso nuri.
None bishaka kwiki wewe. Ko gitumanu kesha nyimba tumanuka wowe ibyo nazo nikora.
Oya banzo mbiye sindavyumva
igano. Oya ndaba neza uheze. Mbona gutegaji. Agapote katot. Bisheshere kya jeje tahe.
Mega ibyo wasanze cyane. Ibyo usize maso nibi. Nukwisinda byuma.
Oya aya namwe bafaresha. Ndamurika. Ko gitumanuke none.
Iyo ngeso waduka yo kwisigira utaziga ibeti wayikuye.
Bere ruratanguye kunyinjirira. Mbabarira shahu ngo tugende.
Abo si badone ngirigwa na gaibeti banguhenze.
Ahe. None ntiwo changa tukamanuka kuvoma hakikaye.
Usa gutyo je nyine umwe gaje gutoja.
Oche sigara ngaho rero je babasi njane. Sito none. Kandi ntumbire ibyo gutwara amabido. Twari ndogo yonyine nta kimwe.
Aga ivete uko ukaja aho abantu bakubona usa gutyo.
Oya nacho.
Kandi azatsi azewe kiyo. Ere kumwe ngura gashetani.
Aha uko sakose yo birandaba. Ndazi ko bimbereye. None.
Niba ido nya kubiye kuzisigira isa gutyo ive nukuri yaguhenze.
Ayaya ikizuba kiri hano naco mukunyoteza nyugururi ryo chupa shambe ndinywera abona wowe bari yumvira ivyo bafata
eh
yee ifana gadori eh ayo mera no banda yataye kwe niera weho
nenda kufuta
oi
Shafa
fanele nawa rasaish. Awele ro anse kuzima ngo munsi watanguye guhembwa. Ruzo rusorore. Dori ndewe ndazi kwa kwigirisha. Dori. Kobeti chupa ntangorane. Erega niera ntazosha za kugusarisha kwishura.
Atan, ugomba kuvuga ko niera tuzo gukora kwishura iwacu.
Ukanguka. Aha. Waruzi iki? Uko ni kumezega ni? Aha Dorine yoyowe gukora ku ishuri wabo ntumuvugire.
Aya reka tunye tunezegwe. Ibyo bindi navyo nta nakamara ko
kubitebamwe.
Aho mbari rasha. Mizu gute ku ishuri wa nta bya makleda sikora hari. Repetitive.
Bona bama basubira ku ishuri ngo baje gutamba. Dori, nakubwiye. Harya mu wamuzi ico mukora. Yego.
Ai, ngani sikashado.
Timain. Niye oyereka ko twica uzaje gutanga zurukira ngo umupira wa maguru kwe ya
beka mane wari ndira fanza ndakubaza uradze gukina football wewe urabana bash mutiki fofa uri bage ko bahora mu gara kapitene ku shuri wa
kapitene yana muri football
Wajukere na jidiyo ni munyarutse ni rega nitwe dusigaye nani nimora kabandi bamaze kwipanga
eh ubu rutangure
aha
batumara mu kamari kigonga
turabatsinda jokere wewe ugende bigura intege ingo shatugere tubanze tubereke ko tudafyine
bega shaizi godiyo panje na hero kwa kwambara nkiri muri primere birasiba tutanshi yama
Kamara mazakara.
Deixa eu Aha ni nafata umupira.
Mhm.
Ndaza kuza kunyataka nambaye igoti.
Eh.
Ahubwo ndindira gatoyi. Mvugiye imigozi muri gumireke.
Sinabunya.
Erega jokeje akore kuyikoroga ntavyo kina wambaye. Ubona bandi twese tutari mu Groats. Kuhura.
Ah, naye naye.
Ahubwo mwe ati muranda baye.
I'm going to go to the house. Tchamoki. Namba twagira spectacle hand. Nayo muri yasare yo kwikomine yo. Em kura ku intoke. Ubu mbere batanga kuyesara mu mashitingi. Ba murafisini.
Tanhera bara aho abantu bamunguse wangu. Ndabona kufise ibazo
byinshi.
Tinya jewe mpongo.
Ese bara tureka tegera kuri spectacle.
Ne kashare.
Sina utega bahungu.
Ne tari bahungu. Krebe yaje. Ya kwamye byaheze.
Kare mu kibuga cy'umupira mwebwe.
I don't know.
Twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940. Studio Ijambira abasezeye naho ubutaha.
Thank you my God, thank you today.
Hanyuma Tom Close arashimira Imana ye ati thank you my God for today and tomorrow. Imana ndagushimiye uyu munsi n'ejo hazaza. Nuko niho dushoreje rero amakuru n'intamenwa byo muri aka kanya. Mwese muteze amatwi ijwi rya Amerika, ndabashimiye cyane, murakarama, mugira umugoroba mwiza.